lisi y'abahutu ni 26 batoye kuri lisi y'abatutsi ni 86 duciye dushira hamwe n'amaliste ya CNR abahutu hatoye 81 kubatotsi hatora 21.
Oni Pierre Claver Kazihise mukuru wa CENI hari ku muhingamo wo kuri uyu wa kane gihe atangaza ivyavuye mu matora y'abakenguza amateka uhereye ku ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi ukurikiranije uko indome zibanziza amazina y'intara zikurikirana habanje zitangura. Bwana Kazihise yavuze ko ku ntonde z'abatutsi n'abahutu umugambo uri ku butegetsi wayatsinze ku bice birenga 70%.
Rero turazi ku gihugu cyose bega imigambwe yaronse amajwi angana n'icyone kwa abahutu. Rero turabona yuko umugambwe CNDD waronse amajwi 255,051 akaba ayo majwi angana ibice 73 be n'uduce 75%. Hanyuma akaba umugambwe y'iprona waronse amajwi 6 ni ukuvuga n'ubusa n'uduce 17%. Sangwe PADER waronse ubusa, APDR ubusa, ama CNL amajwi 8,860 bingana n'ibice 24 n'uduce 86%. Ku rutonde rw'abatutsi naho CNDD bayitoye n'amajwi 24,085 ni ukuvuga ibice 71 n'uduce 84%. IPRONA itorwa n'amajwi 107 ni ukuvuga ibice 3 n'uduce ubusa 9%. Sangwe PADER ubusa n'uduce 6%. APDR amajwi ntiyaronse. CNL ironka amajwi 182 ni ukuvuga ibice 23 n'uduce 19%. Kantiza Antoine wigenga ntajwi yaronse.
Inama nkenguza amateka itegerezwa kugirwa n'abakenguza amateka 39 muri abo hiyongeramwo batatu babatwa bashirwamwo batitoje canke ngo bahiganwe. Haba mu bagabo n'abakenyezi aba batwa bongereje ibitigiri vy'abaserukiwe muri uru rwego.
Mu batowe hariho abagabo 21 hakaba abakenyezi 15 mubongeweko n'abagabo 2 n'umukenyezi umwe. Ni ukuvuga rero abagabo bacaba 23 n'abakenyezi 16 turabiye ku ijana ibice birimwo dusanga abagabo ari ibice 58 n'uduce 97 abakenyezi bakaba ibice 41 n'uduce 0.3%. Ni ukuvuga rero murumva yuko vya bice 30% birenga kandi ni vyiza. Inama nkenguza amateka nkuko mwabigo izojamwo abakenguza amateka 39 56 batowe 18 n'abahutu 18 n'abatutsi. Hanyuma rero kuri ndetse abo batowe hagaca hongerako bakenguza amateka bongeweko babatwa 3.
Abashinga amateka 34 kuri 39 baturuka mu mugambwe CNDD-FDD. Mu itangazo wasohoye umugambwe CNL uza ku isonga gitavugwamo n'ubutegetsi wiyamirije abantu utadomye kuri utoki bariko bitiranya indongozi zawo na bamwe mu bayoboke babo n'abansi b'u Burundi kubera yuko watanze ikirego muri sentare yubahize bwizwa nshingiro unegura kwa amatora yatunganijwe. Bagiriye ko usaba irekurwa ry'abanywanyi babo harimwo abo bashize imbere mu gucungera amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka yo kwa 20 ukwezi kwa 5 mu mwaka hatibagiwe abandi bantu bose bafungiwe ivyumviro vyabo. Igihushanye n'ibwizwa ingiro ryo mwaka w'2005 ryahinyanyuwe mu 2018 ryatse uburenganzira abahoze abakuru b'igihugu bwo gucika abasenateri ubuziraherezo batabanje kwitoza. Ivyo bisobanura ko Pierre Buyoya, Sylvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye batazosubira kuba bakenguza amateka. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.